Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mundi uteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatatu itariki 11 y'ukwezi kw'icyenda umwaka 2019. Muri kumwe na Federica Mundikije.
Nta mafaranga na make u Rwanda rwigeze rwakira kugira ngo rwakire impunzi z'Abanyafurika. Ikibazo cy'Abanyafurika gikwiye gukemurwa n'Abanyafurika ubwabo, ahubwo ni umutima wacu nk'Abanyafurika.
Uyo ni Germaine Kamayirese, umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe ibikorwa byo gutabara. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye ngo ibankisi yose yo guhagarika imfashanyo y'amafaranga yari yaremeye ku migambi y'Uburundi iterambere. Hamwe n'inkuru y'urubanza rwa Brigadier General Frank Rusagara turazigira kwa kumukanya kari imbere. Ariko imbere yaho rika dutega amatwi mugenzi wacu Aloisa Bigemana dushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloisa, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera kuyavugwa muri Kamerune. Perezida wa Kamerune Paul Biya yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko agiye gutunganya ibiganiro mu gihugu mu mpera z'uku kwezi mu ntumbero yo kurangiza ugutana mu mitwe hagati y'inzego za leta zigejwe umutekano hamwe n'inkehwa zo mu burengero zivuga ururimi rw'Icyongereza ziyonkoye kuri icyo gihugu. Mu myaka irenga ibiri izo ndyane zadutse, icyo gihugu kigwiriyemo abavuga Igifaransa nta gahengwe k'umutekano kigeze kironka, aho abanyagihugu barenga 200,000 bamaze kuhasiga ubuzima nayo barenga 500,000 bakuwe mu byabo nk'uko ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ribishikiriza. Paul Biya yashikirije ko ibyo biganiro byo mu mpera z'uku kwezi kw'icyenda bizoba birongowe n'umushikiranganji wa mbere Joseph Dion Ngute, kandi bizohuza n'intumwa z'imihari yose yafashe ibirwanisho harimo n'inteko za leta hamwe n'abiyonkoye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres arashima iryo tangazo rya Perezida Biya, akavuga ko ONU yiteguye gushyigikira ibyo biganiro nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric. Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'umurwanya Riek Machar bazokongera kubonana muri indwi kugira baganire ku bibazo by'umutekano hamwe n'utundi tubazo tugisigaye imbere y'uko itariki ya 12 z'ukwezi kw'11 yo gushinga leta y'ubumwe irangira. Perezida Kiir na Machar barabonanye amasaha make ku munsi wa mbere, bakaba biteze kongera kubonana kandi kuri uyu munsi wa gatatu. Abategetsi muri icyo gihugu bavuga ko ibiganiro byo ku wa mbere byibanze ku gusuzuma no gushyira hamwe abasirikare mu ntumbero yo gushinga igisirikare kimwe cy'igihugu imbere y'uko Machar atahuka mu kwezi kw'11 kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri. Uru rugendo rubaye urwa mbere Machar akoze i Juba kuva mu kwezi kw'icumi umwaka urangiye. Abantu bashika 300 barahagaritswe mu gihugu cya Nigeria no muri Leta Zunze za Amerika mu ruhigi rw'akataraboneka rw'abiba amafaranga bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwa internet mu butumwa bwa email ku bagwizatunga hamwe n'abantu kugatwe kabo. Ibi byashikirijwe n'abategetsi ba Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Mu mezi ane ugo ruhigi mpuzamakungu rumaze, abantu 281 baramaze guhagarikwa barimwo 167 muri Nigeria na 74 muri Leta Zunze za Amerika nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika. Ahandi bafatiwe ni mu bihugu bya Turukiya, Ghana, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubuyapani, Kenya, Malaysia hamwe n'Ubwongereza. Iki gikorwa cyatumye hafatwa imiliyoni zirenga 3 z'amadolari y'Abanyamerika yibwe muri ubwo buryo. Mu gihe ibiganiro hagati ya Leta Zunze za Amerika n'Abatalibani byahagaze mu ndwi iheze, intumwa ya ONU muri Afghanistani ihamagarira ko haca hatunganywa ibiganiro hagati y'Abanyafuganistani byo gutorera umuti intambara igira ikwize imyaka 20. Intumwa ya ONU Data Tadamichi Yamamoto yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze ko ari nkenerwa ko leta ya Afghanistan yicarana n'abatalibani ku meza y'ibiganiro. Mu ntango z'indwi niho perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yahitamwo guhagarika ibiganiro intumwa yiwe idasanzwe Zalmay Khalilzade yari amazemwo hafi umwaka aganira n'abatalibani. Inyuma yaho abatalibani biciye abantu 12 barimwo umusirikare wa Amerika mu gitero cabereye ku murwa mukuru Kabul. Mu karere ka Iraq abantu bashika 31 barishwe mu misunikano aho bariko baribuka umunsi mweranda w'abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite ni mu gisagara ca Iraq ca Karbala, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu. Iyo misunikano yabaye igihe igice cakayira kabomoka ivu ririmba ku munsi wa kabiri bitera uruhagarara n'ubwoba mu bihumbi by'abanyagihugu bariko barahimbaza umunsi mukuru wiswe Ashura, umwe mu minsi mikuru myeranda y'idini rya Kiisilamu ku bwoko bw'abashiite muri ico gihugu cya Iraq. Umushikiranganji w'amagara y'abantu wa Iraq yashikirije ko abandi bantu barenga 100 bakomeretse kandi ko abapfuye bashobora no kwiyongera.
Urakoze Aloise ku makuru eje ko dushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR byatangaje ko impunzi 500 zizoba zashitse mu Rwanda mu minsi ya vuba. N'inkuru ya Sumita Kabuyi umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ku ikubitiro guverinoma y'u Rwanda isobanura ko yiteguye kwakira bimukira b'abanyafurika 500 babaga mu gihugu cya Libya. Minisitiri ushinzwe ubutabazi mu Rwanda Kamayirese Germain yabwiye itangazamakuru ko abo banyafurika bazakirirwa mu nkambi y'agateganyo isanzwe inyuzwamo impunzi yubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora. Uyu muyobozi yasobanuye ko iyi nkambi izahita igenerwa izi impunzi itazongera kugirwa inkambi y'agateganyo. Minisitiri Kamayirese yasobanuye ko u Rwanda ruzakira ababishaka.
Leta y'u Rwanda yemeye kwakira abanyafurika bari muri Libya, igihugu icyo ari cyo cyose bavamo, nta segregation. Turateganya ko kuva uyu munsi igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuza, uhereye none ubwo amasezerano amaze gusinywa. Icyo gihe u Rwanda rwari radio kwakira 30,000 kandi n'ubundi nta byahindutse, ariko ubu ngubu in the beginning twemeranyije kwakira nibura abo 500 ba mbere. Bivuga ko uko tuzagenda tuganira hashobora no kuzamo abandi. Mwibuke ko 30,000 byari twavuze mu myaka 5, bivuga ko n'ubundi bitari bwakirwe umunsi umwe.
Umuyobozi wa HCR mu Rwanda Umedi Baba Fara yavuze ko abanyafurika bazaza mu Rwanda bazashakirwa ahandi bazatuzwa mu bihe biri imbere.
This is a transit mechanism, so people will be here until
iyi ni gahunda yo kwakira abantu mu buryo bw'agateganyo. Bazaba bari hano kugeza igihe ikibazo cyabo kibone umuti ubanogeye. Igisubizo gishobora kuba kubohereza mu bindi bihugu bifuza, ariko nabyo byemera kubakira. Birashoboka kandi ko bakwemera kwibera hano cyangwa se bakigishwa bagasubira mu bihugu byabo. Ni nk'uko twabigenje muri Niger kandi gahunda yagenze neza. Akanama gahuriweho n'u Rwanda, umuryango w'umwe bwa Afrika na HCR kazakomeza kubikurikirana no kureba ikigomba gukorwa.
U Rwanda rugiye kwakira ababimukira mu gihe inkunga zifasha impunzi zikomeje kugabanuka. Gusa Minisitiri Kamayirese avuga ko igihugu gikomeje gahunda zo gushaka ubushobozi no gushyiraho gahunda zituma impunzi zitunga. Ibyo bikajyana no gushishikariza impunzi zimwe gusubira mu bihugu bibakomokamo, cyane aho amahoro yagarutse. Mu bihugu birenga 50 bya Afurika, u Rwanda ni igihugu cya kabiri gifasha icyemezo cyo kwakira abo bimukira. Mu minsi ishize bamwe mu basesengura politiki y'ibibazo bya Afurika bibajije niba nta zindi nyungu u Rwanda rwaba rwiteze. Leta y'u Rwanda igasobanura ko yakiriye izi impunzi ku ishyaka ryo gushaka gufasha abanyafurika bari mu kaga, ko nta zindi nyungu na nkeya yakurikiranye.
Nta mafaranga na make u Rwanda
Rwanda rwigeze rwakira kugira ngo rwakire impunzi z'Abanyafurika. Ikibazo cy'Abanyafurika nk'uko nabibabwiye gikwiye gukemurwa n'Abanyafurika ubwabo. Abanyafurika bagwa mu mazi muri Mediterane bashaka kujya i Burayi ni ikibazo cy'Abanyafurika. Ku bw'ibyo rero nta mafaranga na makeya u Rwanda rwigeze rwakira, ahubwo ni umutima wacu nk'Abanyafurika, by'umwihariko ni ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yifuje kugira ngo aho kugira ngo Abanyafurika bakomeze bapfe kuriya bacuruzwe bagome amazi, nibaze nibura mu Rwanda cumbikirwe bakirwe nk'uko twakira izindi mpunzi. Ibyo byo gukomeza kujya kwiyahura kuriya bizaganirwaho nyuma, ariko nibura batari kugurishwa batari kuraswaho nk'ibiri kuba uyu munsi muri Libya.
Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko iki gikorwa ntawe gihuriye n'impunzi zigomba koherezwa zivuye muri Isiraheli. Nta masezerano u Rwanda rwigeze rugirana na Isiraheli yo kwakira impunzi ziva muri iki gihugu, bityo iyi gahunda irareba gusa impunzi ziri mu gihugu cya Libya zikeneye kugobokwa. Mu mwaka w'2017 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yemeye kwakira abimukira 30,000 babayeho nabi mu gihugu cya Libya nyuma yo kubuzwa kujya ku mugabane w'u Burayi. Icyo gihe yayoboraga umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leta y'u Burundi imenyesha ko kubona ibanki y'isi yose yahagaritse imfashanyo z'amafaranga yari yemeye ku migambi y'iterambere atangaruka mbi bigiye kugira ku butunzi bw'igihugu. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo tugiye kwishikirizwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rw'ibanki y'isi yose rwo kugenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icyenda uno mwaka rumenyesha ko imigambi yariko irategurwa ku Burundi no ku bindi bihugu by'akarere ihagaze Burundi. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bujejwe ubutunzi mu Burundi, Desire Musharitse abuvugira aremeza ko urwo rwandiko rw'ibanki y'isi yose rwabashikiriye, agahumuriza Abarundi ko ihagarikwa ry'iyo migambi bidasigura ko habaye kuvavanura mu by'ubutunzi. Wavugira ubushikiranganji bw'ubutunzi akemeza ko inyuma y'ihagarikwa ry'iyo migambi hagiye gutegurwa umugambi w'isoko rusangi mu karere.
Nta gitangaje na kimwe muri rya kete twaronse, kuko twarabivuganye ni banki nkuru y'isi yose, ari naco gituma rya kete ryahavuye rirungiko. Ntawugira ubwoba rero yuko iyi migambi y'akarere igiye guhagarara, ahubwo tugiye kwicara hamwe kugira ngo dutegure indi migambi mishasha ijanye no gushyira mu ngiro iryo soko rusangi rya Afurika, kugira ngo ibihugu bya Afurika bishobore gushoreranira ibidandazwa, bishobore kugenderanira kugira ngo ibihugu bya Afurika navyo bitere imbere nk'uko ubundi burere bwa Amerika canke bw'Iburaya buteye imbere.
Umuyobozi ajejwe ibikorwa mu buserukizi bw'ibanki y'isi yose amenyesha ko umugwi w'iyo banki uzoja hamwe n'umugwi w'ubushikiranganji bw'ubutunzi mu Burundi kugira batunganye ivy'uburyo bwari bumaze gutangwa. Desire Musharitse agahumuriza Abarundi ko uburyo bwari bumaze gutangwa buguma ubwo Burundi, kandi ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibanki y'isi yose yifashe neza. Musharitse akemeza ko atagahombo kagiye kuba mu by'ubutunzi ku Burundi.
Ubwo buryo nta ntamwe bugiye buguma ubwo Burundi gusa, dusubira gutegura iyindi migambi mishasha ijanye n'iyo ntumbero nshasha. Hama rero nikinashaka gushikiriza Abarundi nuko dufitane imigenderanire myiza cyane n'ibanki y'isi yose. Ubu ntiko turavugana na mwebwe, hari imigambi iri kirarangurwa ifise uburyo burenga hafi imiliyoni amajana indwi y'amadolari mu kwezi kwa mukakara kwezi kwindwi guheze iyo banki isi yose naho nyene heruka kwemeza umugambi mukuru ku Burundi wo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uwo mugambi cyane cyane uzotwara uburyo burenga hafi imiliyoni amajana atatu z'amadolari ukazoja mu bisata cyane cyane by'indero byo kuvura abantu no gufasha abantu aho niko Burundi nta na kimwe butakaje hahindutse gusa intumbero ubwo buryo bw'iyo migambi buguma ari ubw'u Burundi kandi buzokora ku migambi ya karere mishasha tugiye kuvugana n'iyo banki nkuru y'isi yose
mu migambi ibanki y'isi yose yofashije ku Burundi harimwo ivyo gukomeza gutwara abantu n'ibintu mu kiyaga Tanganyika mbere bamwe mu badandaza baza batanguye kwijukira guca muri uwo muhora bavuga ko uzimbutse David Nyandwi numwe mu badandaza yemeza ko harakarusho mu gucisha ibidandazwa muri ico kiyaga
ufise konele ya kuva Dar es Salaam kugera Bujumbura uri ha 3500 y'amadolari uciye mu barabara ariko uciye ku muhora wa Kodoro Centrale ukibabaje ndara yukaza mu kiyaga Tanganyika dukoresha 2500 kandi nako tuba twungutse muri rusangi
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutunzi arahumuriza ko ingingo y'ibanki y'isi yose atangaruka mbizogira kuruja n'uruza mu mazi ya Tanganyika
ariko ntibisigura yuko ibikorwa bisanzwe biri kubikorerwa mu Tanganyika bitabandanya abantu babandanya bacisha ibidandaza byabo mu Tanganyika ikindi naco nuko no muri iyo migambi yo gushira mu ngiro iyo soko ya Afrika ikiyaga Tanganyika murazi ko kiduhuza n'ibihugu byinshi hashoboka rero kuvuka undi mugambi nk'uwo nyene mugabo urimo ibihugu byinshi kuko buharimo ibihugu hafi bitatu gusa urimo ibihugu byinshi bishobora kudufasha yuko dushika ku masoko y'ibindi bihugu n'abindi bihugu nabyo ndugashaka ku isoko y'u Burundi biciye muri Tanganyika
umuyobozi ajejwe ibikorwa mu buserukizi bw'ibanki y'isi yose amenyesha ko umugwi w'iyo banki uzoja hamwe n'umugwi w'ubushikiranganje bw'ubutunzi mu Burundi kugira batunganye ivy'uburyo bwari bumaze gutangwa
Brigadier General Frank Zagara je commence wa kabiri yaratanguye kwiregura mu rubanza rw'ubujurire aregwa ibyaha byo gukwiragiza ibihuha byari bifise mugambi wo kwankisha abanyagihugu ubutegetsi mugenzi wacu Eric Bagirusa yarishikiye muri sentare gukurikirana urwo rubanza
Munyiregurira General Frank Rusagara yamaze byiburi saha hagaruka ku mateka yamuranze mu mibereho ye yahereye ku mateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda yabaye cyane asubiramo amagambo General Fred Rwigema yababwiraga ku rugamba bari ka gitumba abanyarwanda twese dukeneye impinduka uko abisobanura birasa naho izo mpinduka atazibona Ati ndabivugira ngo mwumve ko ntari umugambanyi sinshobora kugambanira igihugu cyanjye kindimo General Rusagara ati ngiye uhagaze imbere yanyu mfite imyaka isaga 60 babamfunze imyaka 20 nari maze kubakorera imyaka isaga 20 ndababaye yavuze ko nyuma yo gusezerwa mu kazi mu kwezi kwa 11/2013 yahamagajwe na General James Kabarebe bamubaza ku magambo yavugiye mu bukwe bwo kwa Kayonga ahangwa muhamagaza yari na General Jacques Nziza General Patrick Nyamvumba na General Karenzi Karake avuga ko ari rwo yatangiye kubazwa kubihuha rego ngo yanabajijwe kubyo yaganire na Charles Gahima mu kabari Kaush ahango rusagara yamusubije agira ati eh nyakubaha minister kufite ikibazo gikomeye ubaho umuntu agenda hose ubumukurikiye wumva ibyo avuga ati byo navuze bihuriye he na kazi kawe ati nubwo nikozeho nabwiye Kabarebe nti musigaye mu deployinga no mu family avuga ko General Kabarebe yasubije agira ati nubundi rusagara nari muzi kuva kera ari muri babandi bo muri South Africa avuga ko nyuma y'ibyo mu 2014 ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byamugiriye icyizere cyo kwigisha gahunda ya ndi umunyarwanda hirya no hino mu gihugu ariko ko ngo mu gukomeza kumurega ibitariho ngo bashatse kumushinja ko ari umujenosideri yanyuzagamo agaseka atarega ibintu byacu ni nk'ibyo guseka ngene nka wa wundi ngo gapfa kaburiwe n'impongo sinari nzi ko banshaka avuga ko habura iminsi ne ngo afungwe General Jacques Nziza yamuhamagaje mu biro bye ati maze mpageze aransuzugura hazi ati we cunga sana itonde atumpamagariye kuntu kase Unda ticunga sana cunga sana ngo hamagaje ngo nguhe warning gasopo yanyu muko ugomba kwitwara Rusagara ati wanyibeshyeho niba hari nabantegeka nta wambwira cyo n'imvugo zakunze gutera ibitwenge mu rukiko haraho Rusagara yisobanura ukaba wagira ngo ni filime abantu bareba yavuze ko baje kumutwara mu rugo bajya kumufunga ntacyo bagaragazaga bashingiraho yavuze ko yabanje gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Murindi kandi ko imibereho yahafungiwe higaragazamo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi General Rusagara avuga ko yahakubitiye urushya zira kuganira no gusengana n'abahutu bahafungiwe ati birababaje njyewe Rusagara kumbwira ngo mvugane cyangwa nsengane n'umunyarwanda uyu n'uyu ati butabera n'ubwacu twese mwababyeyi umwe banya kubaho abacamanza n'imvugo yarakaje bikomeye Captain Faustin Nzakamwita hita yakijamba ati turasaba kudakomeza kwihanganira Rusagara rajya mu mateka kabeshya ibinyoma birakabije umwunganira namufashe azunguza urutoki amurebera kugikana urusagara yabwiye umushinjacyaha ati byo nakoze warutaragira mu gisirikare Maître Pierre Celestin Buhuru umwunganira avuga ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuburanishije rutabifitiye ububasha, avuga ko icyaha ari gatozi kandi ko nta cyaha yakoranye na Colonel Byabagamba agasanga yaragombaga kuburanishwa nk'umusivile. Umushinjacyaha ati byabatwariye umwanya w'ubusa mukomeza kubabuza gutandukira bakabyanga ariko ntacyo bibafasha. Urukiko ruvuga ko ntacyo bimarira Rusagara kwibasira inzego kuko icyemezo kizibanda ku rubanza gusa. Umushinjacyaha avuga ko Rusagara hari ibyaha yakoze akiri mu gisirikare na nyuma yaho kandi ko Colonel Byabagamba yahishe imbunda z'uregwa, asanga nta mpamvu yo kuba atari buburanishwe n'inkiko za gisirikare. Maître Buhuru akavuga ko urukiko rw'ubujurire rwagombye kugaragarizwa niba Rusagara yaratangiye gukurikiranwa akiri mu kazi. Inteko yamuburanishije ku rwego rwa mbere yari ikuriwe n'uwari Major Charles Madudu yakuriye impaka ndende. Baravuga ko yagombaga kuburanishwa n'umujenerali bari mu rwego rumwe nk'uko amategeko abiteganya. Umushinjacyaha akavuga ko uretse kuba yarakoze icyaha akiri umusirikare naho ubundi Rusagara yari umusivile. Ati uyu mufite imbere yanyu si umujenerali n'umusivile kuva gisezererwa mu gisirikare na private yamuburanisha. Maître Buhuru aribaza ku nyandiko Rusagara ngo guha abantu batandukanye kandi atari we wazanditse zagira icyaha. Atese igihugu cyacu gituruka mu ijuru ku buryo tugomba kuvuga ibyiza gusa, gusoma no kumva amaradiyo anenga leta ni ngombwa ko abantu babimenya bakamenya n'uburyo babyitwaramo. Akanavuga ko abo yazihaye batagize uruhame. General Rusagara avuga ko ibihuha biba mu gihugu kitarimo bwisanzura, akibaza niba u Rwanda babohoye abanyarwanda bose bisanzuye. Yikomye abamushinja ko batari abo kwizerwa n'urubanza, avuga ko ahanini rushingiye ku bantu baziranye yemwe banafitanye amasano ya hafi. Ati ikibazo cyacu nuko turyana kandi tuziranye. Ibyo yavugiraga mu tubari nka tennis club n'ahandi byari mu ruhame kandi abamushinja nabo kwizerwa kuko nta wababahatiye kumushinja, kandi abavandimwe be bamushinja bamaze kurambirwa ibyo yakoraga. Urwo ni uruhande rw'umushinjacyaha. Yamubwiye ko ubwisanzura bufite kandi butangira aho bwa mugenzi we burangire riburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tumibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinune mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro kigiye kwibanda ku bitero by'iterabwoba byakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dutega amatwi mu ngenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kukidushikiriza.
Mwaramutse neza. Uyu munsi hashize imyaka 18 yuzuye neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda. Turebere hamwe muri make uko byagenze. Ku itariki ya 11 ukwezi kwa 9 2021 hari kwa kabiri. Mu gitondo mu gihe cy'amasaha 2 hagati ya 2:14 na 4:03 abiyahuzi 19 bayobeje indege enye zitwara abagenzi zose zakoreraga hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batuye 3 muri zo ku mazu y'icyitegererezo. Amazu 2 yo mu mujyi wa New York mu burasirazuba bw'igihugu yitwaga Twin Towers, ni nko kuvuga imiturirwa y'impanga y'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa World Trade Center, bisobanuye ikigo cy'ubucuruzi mpuzamahanga. Niyo yari maremare ku isi yose. Imwe yareshyaga na metero 417, indi yari ifite ubutumbagire bwa metero 415. Hashize umwanya, indege ziyagonze, zarahiye, zirahirima, zirasenyuka. Indege ya gatatu abihebyi bayigongesheje inyubako ya Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Pentagon mu murwa mukuru w'igihugu Washington. Muri iyi nyubakwa niho Minisitiri w'Ingabo n'abagaba b'imitwe y'ingabo yose bakorera. Indege ya kane yari mu nzira yerekeza i Washington, bayiyobeje rero. Abagenzi bayo barwanije abihebyi mu kirere, irahanuka igwa mu gisambu mu cyaro ahitwa Shankville muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ibitero byahitanye abantu 2977 barimo n'abagenzi n'abakozi b'indege zose uko arenye, abazimya imiriro 343 n'abapolisi 60. Byakomerekeyemo abandi bantu 6291. Nibyo bitero byakoze ibara ribi cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mateka yayo. Abiyahuzi nabo bose uko ari 19 babigendeyemo. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Ibyakurikiye ibitero byo kuri 11 ukwa 9 2001. Ahahoze World Trade Center ubuhubatse urwibutso. Abayobozi b'igihugu, abo mu miryango y'abahitanywe n'ibyo bitero bajya kuhunamira buri mwaka. Hubatswe kandi inzu ndangamateka y'ibi bitero. Pentagone yo yarasanwe, ubu ntiwamenya ko igice kimwe cyayo cyari cyahiye kirasenyuka. Mu 2002, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, yashyizeho akanama ko gukora nkete kuri ibi bitero no kureba ingamba zatuma bitazasubira ukundi. Iyi komisiyo yatanze imyanzuro yayo mu 2004. Ivuga ko abihebyi ari abo muri Al-Qaeda kandi ko byateguwe n'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe, Osama Ben Laden. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye bashyizeho amategeko akaze cyane yo kurwanya iterabwoba. Uretse ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye intambara zo kurwanya iterabwoba. Igitero cya mbere cyabaye mu kwezi kwa 10/2001 kuri Afghanistan. Ubutegetsi bw'abatalibani bwariho muri icyo gihugu muri icyo gihe bwari bucumbikiye kandi bukingiye kibaba Osama Ben Laden n'ibigo by'imyitozo ya Al-Qaeda. Ubu butegetsi bwarahiritswe, abatalibani babinyeshyamba. Abasirikare bagera ku 14,000 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyarwanana n'ubu muri Afghanistani. Iyi ntambara imaze imyaka 18 niyo ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika imazemo igihe kirekire cyane. Naho Osama Ben Laden, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazobereye mu ntambara zidasanzwe bo mu mutwe witwa Navy Seals, bamwivuganye ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 5/2011, aho yari atuye rwihishwa mu mujyi wa Abbottabad muri Pakistani. Intambara ya 2 yatangiye mu kwezi kwa 3/2003 kuri Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinjaga ubutegetsi bwa Perezida Saddam Hussein gutera inkunga iterabwoba mpuzamahanga no gutunga intwaro z'ubumara n'iz'uburuzi zifite ububasha bwo koreka imbaga. Ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwarahiritswe, nawe ubwe aza gutabwa muri yombi mu kwezi kwa 12/2003. Leta yasimbuye ye yamuciriye urubanza, urukiko rumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu rumukatira urwo gupfa. Saddam Hussein yanyonzwe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12/2006 amanitswe ku mugozi mu ijosi. Naho batanu bashinjwa ko bagize uruhare rwa mbere na mbere mu gutegura no kuyobora ibitero byo ku itariki ya 11 y'ukwa 9 2001 bazatangira kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 11 y'ukwa mbere 2021. Ku isonga hari uwitwa Khaled Sheikh Mohammed, akomoka muri Pakistani, yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare bya Al-Qaeda mbere yo gutabwa muri yombi mu 2003. Uru rubanza ruzabera mu kigo cya gisirikare cya Amerika kiri mu kigobe cya Guantanamo muri Cuba. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mkundi la juhi juhi Amerika, vigano tukategulia mwaka kanya wiga lukingaha, tumoneo kandi ya kanya kukushimila engineer, ya zifashe mungi ya buizoma, hamwe na Fasile, ya zifashe kuigiranya, vigano niyo tukategulia kuli mikro, mwalikumu na Frederike Munikije, ama kuruna yu mwashikirijo na Aloiza Vigilimana, na koze kututeka matukui, tulabifurije, ama horo numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.